Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi shuti zacu ndabashuje cyane kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Mwabonye bucya ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu karere ka Kisoro muri Uganda ni mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3 ya radio ijwi rya Amerika. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye muri aka kanya. Mu Bufaransa abantu batatu baraye bicishijwe icyuma n'umuntu wagabye igitero kuri Kiliziya Bazilika Gatolika mu mujyi wa Nice mu majyepfo y'igihugu. Kuri mwarimu Paul Kananura ni kimwe mu bitero by'iterabwoba byibasiye u Bufaransa muri iki gihe. Dr. Paul Kananura ni impuguke mu by'umutekano na politiki mpuzamahanga, yigisha muri kaminuza i Bordeaux, akaba n'umuyobozi w'ikigo cyitiriwe Mandela mu Bufaransa. Mu Burundi abaturage bo mu Rutana barinubira gutinda kw'imanza zabo, naho muri Tanzania abatavuga rumwe na leta batangiye kwamagana ibizava mu matora yo kuwa gatatu ushize nibarura ry'amajwi ritararangira. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari. Chuti zacu ariko tubanze tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi turayagezwaho na Aloise Bigirimana. Aloise, umwanya ni uwawe.
Urakoze Thomas. Tuyahera ha muri Amerika. Perezida Donald Trump na Joe Biden ejo ku munsi wa kane biyamamarije muri leta ya Florida, aho imbono bafitiye Amerika zitandukanye cyane, mu gihe biriko biragaragara ko ubutunzi bwa Amerika buriko burasubira mu nzira nziza naho ikiza cya COVID-19 cyongeye kongereza umuvuduko. Mu gihe Trump atangaza ko agiye kurangiza iki kibazo kibangamiye amagara y'abantu, anagabisha ko Amerika ishobora kwinjira mu ntwaro y'igisosiyaliste kuri leta y'abademokrati mu gihe buramuka batsinze. Biden we yagiriza Trump gufata iki kiza minenerwe, kandi akavuga ko wagiye kuzokiza imitima y'Abanyamerika. Ku bw'ibyo abataratora basigaje iminsi ine ngo bahitemwo muri abo bakandida babiri. Trump yakoze imyiyamamazo yitabwe na benshi i Tampa muri Florida, aho yavuze ko mu gihe Biden yotsinda yobagumiza mu rugo ubuzima bwabo bukaja mu kaga. Yavuze ko atazigera agumiza Abanyamerika mu ngo zabo ku bikorwa bizoguma vyuguruwe. Yarifatiye mu gahanga Joe Biden ko atsinze igihugu kizokwama mu myiyerekano mu gutunira amabendera hamwe n'imidugararo y'imihari y'intagondwa y'urutavanako. Biden aho yari muri Florida nawe yavuze ko badakwiye kureka ko umugambwe w'abademokrati utsindwa. Yavuze kandi ko nawe atazokugara igihugu n'ubutunzi ariko ko azohagarika virusi ya corona. Mu gihe Trump ashinyagurira Biden kwakora imyiyamamazo itagira abanywanyi benshi, Joe Biden avuga ko ahubwo ariko arerekana akarorero keza aho gukwirakwiza COVID-19. Muri Afrika abanyagihugu bo mu bisagara bitandukanye muri Sudani bari mu myiyerekano inyuma y'aho umushikiranganji w'amasoko ntanga nguvu ku munsi wa kabiri adugirije ibiciro by'ibitoro kugira bifashe leta kuronka amahera ikoresha. Igiciro cy'ibitoro kimaze kuduzwa inshuro zine muri Sudani mu myaka ibiri iheze, kandi ni kimwe mu byateye imyiyerekano mu 2019 yarangiye Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi. Umushikiranganji Kari Abdelhaman yavuze ko iyi ngingo izofasha mu iboneka ry'ibitoro no guhagarika abakidandaza mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Ibihumbi by'Abanyesudani bagiye mu mabarabara cyo kuwa kane biyamiriza ibyo biciro kandi bagasaba leta gusubira ku biciro bya kera. Leta z'Ubumwe za Amerika iheruka kwemera gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba igingo Sudani izeko izo ifasha kuronswa ingurane n'amakungu no kungu ubucuti ushasha n'ibihugu hamwe no gukwega abanyamitahe leta yizigiye ko iyo ngingo izofasha kandi kuzamura ubutunzi kumaze imyaka atako bwifashe inyuma y'aho igihugu gikumiriwe muri politike mpuzamakungu hamwe n'ibihano bya leta zunze ubumwe za Amerika. Intumwa ya leta zunze ubumwe za Amerika mu biganiro by'amahoro byo guhuza abanyafuganistani yarasubiye mu twiguru twa kidiplomasiya ahamagarira impande zirwana muri Afghanistani kugabanya abahitanwa n'intambara no kunyarutsa ibiganiro bigamije kurangiza intambara igiri kwize imyaka 20. Zalmay Karizadi asubiye muri utwo twiguro mu gihe leta ya Perezida Donald Trump ivuga ko yagabanije ibitigiri by'abasirikare bayo muri icyo gihugu gushika ku basirikare 4,500. Abantu barenga 140 barapfuye mu ndwi iheze igihe ubwato bwari bwikoreye abimukira hafi 200 bwibira mu mazi muri Senegal. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryavuze ku munsi wa kane ko babaye abantu benshi bapfuye muri ubwo buryo gushika ubu muri uyu mwaka wa 2020. Umuvugizi wa OIM i Dakar Aissatou Sy yavuze ko abanyagihugu bo muri ako karere cyabereyemo bababwiye ko ubwo bwato bwari butwaye abantu 200 bisigura ko abafuye bangana 140. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubushyiranganji bw'ikigega hamwe n'ubw'imigenderanire n'amakungu ryo kuwa kane bwaratangaje ibihano ku mashyirahamwe 11 yo muri Irani mu Bushinwa no muri Singapore bahorwa kugura no kugurisha ibihingurirwa mu bitoro biva muri Irani. Haruhande y'ibyo bihano ubushyikiranganji bw'ubutungane bwa Amerika bwatangaje ko Amerika yituye sentare yo muri Washington DC yisaba kwigarurira ubwato bwa Irani bwarimwo inkoho bwafashwe bugiye muri Yemen hamwe no kugurisha ibitoro bya Irani byafashwe bigiye muri Venezuela mu mpisho. John Demers icegera cy'umushyikiranganji w'ubutungane ajeje umutekano mu gihugu yavuze ko ibyo bigwanisho n'ibitoro byari bigiye mu bihugu bibangamiye umutekano mu turere biherereyemo. Yavuze ko Irani ibandanya kuza imbere y'ibindi bihugu mu gufasha iterabwoba no guhungabanya umutekano ku isi.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu, mbibutse ko mwumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari tuyahereye mu Burundi. Abanyagihugu bo muri komine Giharo mu ntara ya Rutana barinubira ubucamanza, bavuga ko budindiza imanza zabo. Ni inkuru tugezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Bamwe mu banyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bo muri komine Giharo bidoga bavuga ko imanza ziri muri sentare ziteba gucibwa. Abanyagihugu bavuga ko ahanini ari imanza z'amatongo. Uyu ni umwe muri abanyagihugu avuga ko haheze umwaka urenga bituye sentare y'intango ya komine Giharo ariko kabatacyo irashikiriza ku bijanye n'ugo rubanza.
Iyi sentare ya Giharo twari turirara naratuhohoteye yebwe hari mu kirimo cy'impesi twa turi Tanzania mbere ubwa mbere na mbere twarimo turakurikira mitongo by'umuryango mukata turazanye mu muryango tinasemo ntidusangiye umuryango tubarishingira noneho rero tuvukana yitwa kari mukuru w'uyu aca agomba gusigikira muyomba wiwe natwe tukaburana tuvuga yuko usigikiye muyomba wawe mukwirikire mujanye niwe atugomba urogaruke birateba muri urubanza twaruhereye mwaka uyu mu kw'icyenda none tugeze mu kw'icumi umwaka n'ukwezi nta nicyo twapana.
Ibice 90% by'abanyagihugu bakaba batunzwe n'uburinyi mu Burundi. Ikimaze kwibonekeza n'uko ingorane z'amatongo ziri mu bikwega indyane mu kibano kugeza naho bamwe bicana. Kubw'ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atanguza umwaka w'ubutungane umwaka w'2020 ushira umwaka w'2021 itariki zibiri z'ukwezi kw'icumi mu ngoro y'amakoraniro i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi yasabye abacamanza kutadindiza imanza mu ntumbero yo gukinga ingaruka mbi mu banyagihugu
abacamanza rero nabo bame bagavye baci manza kare kandi bakwekeza amategeko bongere bihutire kuzishyira mu ngiro kugira ngo bagwanye agatima ko kwihanira cyane ko kwihora erego ubucamanza ariko rwego rwa mbere rukingira agateka kazi na muntu bimwe bidaseswa
inyuma yaho umukuru w'igihugu avuze ibyo mu ntwaro bavuga ko baciye bafata iya mbere mu kwitaho mu gutunganiriza abanyagihugu bivanye naho ubushobozi bwabo bugarukira Eric Ntirampeba ni mustanteri wa komine Rutana.
Aho nyine ico bayo alikomereye natwe duca dufata iya mbere tugaca duhimiriza abajya bajejwe intwaro tukabwira abakuru b'imitumba nabo bagaca babwira abajya batanu batowe nabo bagaca babivuga ku mutumba reka natwebwe turi mu nama dukoresha ku mitumba turababwira yuko ikitameze neza kibaye ku mutumba n'ico abantu bapfuye bafite batanu be n'abandi bizirikwa ku mutumba banza bakaja hamwe bakabatunganiriza kenshi usanga hari igihe habari ibintu byoroshye cyane kuko bobe ku mutumba nibo baba bahazi ingorane ndetse bakuru uwo mutumba
ariko abajejwe intwaro nabone baratungwa agatoke ko rimwe na rimwe bakora akazi k'ubutungane batabirekuriwe n'amategeko bakagira ko bagahohotera abanyagihugu uyu n'uyundi munyagihugu wo muri komine Giharo yavuganye n'isoko ryacu
uko maze guhunyanga agateka kakazi na muntu ku itongo rya kapfukire ukazagirika ngo nibabomorinzi tusanga mengo umunyagihugu arahohotewe amagambo ni mesi dufise harya twanka kubivuga gusa nta handi hoho guhera kuri mukuru w'ubwatsindire murabona aho ndi gure sentari satura umunyagatsindira kongera hoza gusatura kandi
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahaye intumbero yo kubaka igihugu kirangwa n'amategeko abicishije mu gukomeza ubutungane kubw'ivyo abanyagihugu bo muri komine Giharo bamusaba ko yoshira mu ngiro iryo hangiro atamwana n'ikinono
umuntu jose abarehwe yitantamye yitantankozi yuko bidukorere nk'iko nyene hahayi bitwiruhangira mu mwene gihugu gira yuko ibintu by'akarenganyo bihave kugira umuntu abituye bamumvirize neza gira yuko ibintu by'imanza bize mu ngiro uko muri ibi bihe nta mwana n'ikinono nta muntu wose akorera inda yiwe n'abana biwe urubyaro rwiwe kugira babeho kugira abantu nk'ejo barya niko baza kwiga isuri kugira bene bave ku isuri baronka cyo barya kuba warakoze
abahinga mu bijanye n'itunganywa ry'amatongo berekana ko ingorane z'amatongo mu Burundi ziva kwigwirirana ry'abantu hamwe n'ingwano zituma haba abahunga hagati mu gihugu hamwe n'abahunguka bava hanze yacu bakabona ko leta ikwiye guhagurukira ikibazo cy'amatongo mu buryo bw'umwihariko
mu Rwanda urwego rw'ubugenzacyaha rw'igihugu RIBA ruratangaza ko rwataye muri yombi Mutanga na Jean Bosco wahoza kuri urwego rw'ubushinjacyaha rw'igihugu umuvugizi wa RIBA Murangira Thierry yabwiye Ijwi rya Amerika ko Mutangana akekwaho icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano. I Kigali ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Aganira n'Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ngendanwa bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBO nta byinshi yashatse gutangaza kwitabwa muri yombi rya bwana Jean Bosco Mutangana. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU yemeje ko bwana Mutangana wahoze ari umushinjacyaha mukuru yatawe muri yombi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10. Yemeje ko bwana Mutangana afungiye muri kasho ya RIBU Remera hakekwa icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano. Aha bwana Murangira nyuma yo kwemeza ko bwana Mutangana wahoze kuri urwego rw'ubushinjacyaha afungiye Remera yasobanuye icyo amategeko ateganya ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano bwana Mutangana aregwa.
Icyaha gihanwa n'ingingo ya 176 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Gihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Ndetse akongeraho n'ihazabu miliyoni 3 kugera kuri miliyoni 5 cyangwa kimwe muri ibyo bihano.
Ijwi rya Amerika kandi yanashatse kenshi kumenya uko icyaha bwana Mutangana akurikiranyweho cyaba cyarakozwe ndetse niba haba hari n'abandi bafunganywe bagikekwaho. Ariko bwana Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU nta byinshi yashatse gutangaza ahubwo ahitamo guhita dukupiraho telefone.
Afunzwe wenyine bimeze bite?
Biracyari mu iperereza, dosiye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha.
Twavuga ko afunzwe wenyine?
Biracyari mu iperereza.
Hanyuma icyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano yagikoze hagamijwe iki? Uburiganya bimeze bite?
Biracyari mu iperereza.
Mm.
Of course.
akemeza ko afunzwe wenyine.
Bwana Jean Bosco Mutangana mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 nibwo yakuwe ku mwanya w'umushinjacyaha mukuru. Ni umwanya yari yarashyizweho kuva mu mwaka w'2016. Uyu mugabo yakunze gukora imirimo yo mu rwego rw'amategeko kuko yayibayemo imyaka igera muri 20, aho yakunze cyane gukora mu rwego rw'ubushinjacyaha. Nyuma yo gukurwa ku mwanya w'umushinjacyaha mukuru mu Rwanda, Bwana Mutangana yarasigaye akora imirimo yo kunganira abandi mu nkiko. Kuva mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka nibwo uyu wahoze ari umushinjacyaha mukuru yinjiye mu rugaga rw'abunganira abandi mu nkiko, ndetse anatangiza kabine y'abunganizi mu mategeko yise Mutangana and Partners. Mbere yo kugirwa umushinjacyaha mukuru, Bwana Mutangana yanagiye ashingwa imirimo ikomeye mu rwego rw'ubushinjacyaha kuko yanigeze kuba kuri agashami gashinzwe guhiga abakekwaho ibyaha bya jenoside baba mu mahanga. Mu bihe bitandukanye yagiye agaragara ashinja mu manza zikomeye z'abakekwaho jenoside boherezwa kuburanira mu Rwanda n'izindi. Bwana Mutangana yanabayeho umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha. Amategeko ateganya ko dosiye y'uregwa ibigomba kumara iminsi 5 mu rwego rw'ubugenzacyaha rukabona kwishyikiriza urwego rw'ubushinjacyaha, narwo nyuma y'iyo minsi rukanzura niba ari ngombwa kuyiregera urukiko. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Baramukije bakunzi namwe banyoni bijwi rya Amerika. Muhindure ukuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Muri Tanzania, komisiyo y'igihugu y'amatora iragenda itangaza buhoro buhoro amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'inteko ishinga amategeko yabaye ejo bundi kwa gatatu. Nyamara abatavuga rumwe na leta batangiye kuvuga ko batazemera ibizava muri aya matora. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nininazwe.
Ibiharuro by'imfata kibanza bimaze gutangazwa vyerekana ko Perezida John Pombe Magufuli wo mu mugambwe CCM uri ku butegetsi kuva Tanzania yikukira mu 1961 ariwe waronse amajwi menshi awufise 80%. Pombe Magufuli akurikirwa na Tundu Lissu wo mu mugambwe Chadema afise ibice bigera kuri 15%. Uwo munyepolitiki ahanganye na Perezida Magufuli yitoje nka kandida wo mu mugambwe Chadema yavuze ko amatora yabaye ejo kwa gatatu atari amatora, ahubwo ari gishusha nayo kije guhohosha demokarasi muri ico gihugu. Tundu Lissu mu kiganiro n'amenyeshamakuru yavuze ko we n'umugambwe wiwe batiteze kwemera na gato ibizo yavamwo. Muri ico kiganiro yagirije umugambwe CCM gushaka kuguma ku butegetsi vyanke bikunde. Tumwe muri twasorobo yatanze kwa karorero turimo indorerezi z'umugambwe wiwe zitemerewe kwinjira mu biro bitari bike by'amatora. Yemeje ko hamwe hamwe mbere banasohowe ku nguvu. Umunyamategeko w'imyaka 52 akaba yahamagariye abayoboke b'umugambwe wiwe n'abawushigikiye mu myerekano yasabye ko yoba mu mahoro no mu mutekano. Yongeye asaba makungu gushigikira inzira ya demokarasi muri Tanzania. Umunye Canada Robert Amsterdam asanzwe aburanira Tundu Lissu nawe yasavye umuryango umwe bwa Afrika n'uwa Commonwealth, imiryango Tanzania isanzwe ibarizwamwo, gukora amatohoza ku vyo yita ubusuma bwabaye muri ayo matora ihohoterwa n'urugomo vyaranze. Uwundi mugambwe muyikomeye itavuga rumwe na leta ya Tanzania washikirije amakenga ni Wazalendo. Uyu wanavuze ko warawuhagarariye muri ano matora ariwe Saif Sharif Hamd yahagaritswe n'igipolisi. Ibitangazamakuru mpuzamakungu bitari bike aha tuributsa ko bitemerewe gukurikira ayo matora atari kwavuga ko rumwe. Ni mu gihe internet n'imbuga zitandukanye zimwe zimwe ziriwe zaciwe mu mihingo y'ico gihugu.
Tuve mu biyaga bigari noneho tujye mu Bufaransa aho umugabo w'intagondwa w'umuyisilamu yaraye yishe abantu batatu muri kiliziya Bazilika Gatolika yitwa Notre Dame de l'Assomption mu mujyi wa Nice mu majyepfo y'igihugu. Yagendaga asakuza ngo Allah Akbar, bishatse kuvuga ngo Imana niyo nkuru. Ku mpuguke Paul Kananira, iki ni gitero cy'iterabwoba. Araganira na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Mwarimu Paul Kananura, kazi neza ku ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane kunumira Nshimiyimana.
Ndibutse kuri mpuguke mu by'umutekano na politiki mpuzamahanga, ukaba uhagarariye n'ikigo cyitiriwe Mandela. Igitero nka kiriya cyabereye mu mujyi wa Nice, mu kibona mute mwebwe?
Kiriya gitero ni cy'iterabwoba rishingiye ku myumvire y'ubureza nguni ya Kiyisilamu. Kubera ko muri iyi minsi mu Bufaransa yabona igitero cya kabiri kibaye cya buriya bwoko bw'ubunyamaswa, aho umuntu witwaje ibitekerezo bibi by'idini agenda akinjira mu kiliziya akica abantu urubozo. Ibyo bintu biterwa n'uko habaye kwerekana amashusho ya Muhammadi. Ibyo bintu bikaba bizira mu idini rya Kiyisilamu, cyane cyane akaba ari nabyo byavuyemo kwica umwarimu wari wabikoze.
Ariko se bisobanuka bite ko Ubufaransa igihugu cyemera ko amadini abana atagombye kugongana? Iyo mukoze ubusesenguzi musanga ibikorwa nka biriya biterwa n'iki?
Biterwa n'imyumvire mibi n'abantu babikora bagakora ibikorwa by'iterabwoba ridafite n'aho rihuriye n'iryo dini ryiza ry'ubundi ry'amahoro. Ariko abo bantu bafite imyumvire mibi yagiye zanguni nk'ubuheza nguni bwose, rero bahera ku kantu gato bakagenda bakora ibikorwa by'ubunyamaswa. Ngira ngo ariko hano hari abayisilamu benshi bakora idini ryabo neza, ko hakaba n'intagondwa nkeya. Nicyo kibazo, nuko ari izo ntagondwa rero zigenda zigakora ibyo bikorwa bituma n'abaturage ba hano babanga. Afite biterwa n'imyumvire mibi y'idini, nicyo cya mbere. Icya kabiri bikaba ari uko ari abantu bashaka guteza akaduruvayo ku isi yose bitwaje iryo dini.
Amagambo Perezida Macron aheruka kuvuga avuga ko idini rya Kiyisilamu ritifashe neza muri iki gihe ku isi yose, yaba yaragize uruhare ki mu bikorwa turimo tubona haba mu Bufaransa ndetse haba no ku isi, aho bamwe bamagana iyo mvugo ndetse bakasaba yuko n'ibicuruzwa bimwe by'Ubufaransa byakumatanyirizwa?
Iyo mvugo ubundi yari igenewe Abafaransa n'ababivuga muri biriya bihugu by'Abayisilamu, nabo bigenewe abaturage babo kubera ibya politiki yo mu gihugu. Ariko hari itegeko ritandukanya imikorere ya leta n'iy'amadini. Ni ririya jambo yavuze n'ibyo agomba kuvuga nka perezida w'Ubufaransa igihe habaye ikibazo nka kiriyo. Ikindi abo bandi nabo ibyo bagomba kuvuga babivuga muri urwo rwego rwo gukingira politiki yabo mu gihugu itameze neza, ikindi no gukingira no kwitwaza idini ryabo. Ibyo ngibyo rero bigira uruhare mu gutera ubutagondwa cyangwa se mu gukangura izo ntagondwa zigakora ibikorwa bibi, kandi umuntu urumva ntiyabona uko yabigenza kuko ni wa Isilamu ni idini rya kabiri hano mu Bufaransa nyuma ya Gatolika. Urumva nta kundi byagenda, bagomba kubana mu buryo bwumvikana cyangwa bumvikanyeho, bagomba kubana nta kundi bizagenda. Ubwo bamwe bagomba kureba uko bubahana n'abandi.
Paul Kananura, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika. Nibutse ko uri mpuguke mu by'umutekano na politiki mpuzamahanga, ukaba uyoboye ikigo cyitiriwe Mandela.
Nshuti zacu, mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aha niho amakuru yacu yo muri aka kanya ahumurije, ariko nimube muretse kugenda mwumve ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri Venezuela, Perezida Nicolás Maduro ari ku butegetsi binyuranye n'amategeko, cyo kimwe n'abagize leta yiwe bakomeje kwanka kurekura. imwe mu mikenyero bafashe ngo byange bikunde bumire kuri ubwo butegetsi harimo gusibanganya inzira yose y'icitwa demokarasi. Maduro akarorero arategekanya nk'ukwiba amatora abashinga amateka azo bitariki ya gatandatu y'ukwezi kwa 12 no mwaka. Aka kakaba ari kamwe mu burorero sindamusiga kuwo mugambi wiwe wo kumira ku butegetsi. Hagati aho reka twibutse ko igenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi uno mwaka ari umurwujeje gutunganya amatora muri Venezuela wavuga ko amatora azoba mu kwezi kwa 12 itariki zitandatu. Perezida Juan Guaido afatwa nk'uwifata kibanza kandi yemewe n'amategeko. Ivyo bigitangazwa yaratanze ku mugaragaro ivyemeza vy'uko uwo murwi washizeho mu manyanga atawo wizera, bitumwe n'uko abawugize bose bagenywe n'umushingwa manza mukuru wa Venezuela ari mu kwaha kwa Maduro. Ibi bigatuma abanye Venezuela bose batemera Maduro bashobora kutazokwitabira amatora yo mu kwezi kwa 12. Kuri no dosiye nyene mwomenya ko abagize imigambwe 37 itavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu cyo kimwe n'amashyirahamwe adakiranira inyungu za politiki agera ku 107 bo bamaze kuvuga ko batazokwitabira ayo matora yo mu kwa 12 mu ntumbero yo gushigikira Perezida Guaido. Basiguye ko kwitabira ayo matora byo bari gukamira mucoze no gushigikira intwaro y'igikenye ya Perezida Maduro. Ku rundi ruhande ariko mu kwihora no gutoba ugusenyera ku mugozi umwe kuranga imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela, Perezida Maduro ari ku butegetsi binyuranye n'amategeko yaciye asubiriza indongozi zimwe mu migambwe ifati ya mbere mu itavuga rumwe nawe n'abamuyoboka. Aba bayoboke biwe bakaba bakomeje kwemeza ko aribo baramutswa imigambwe itatu muri ine ikomeye mu itavuga rumwe na leta yiwe. Imanza zose zashinzwe kuri ico kibazo c'imigambwe zaheze umushingwa manza mukuru w'igihugu avuze ko zitsinzwe n'abayoboke ba Maduro, gutyo iyo migambwe ibishizwe mu minwe yabo. Ibi bikaba byatumye iyo migambwe yibwe itagikora ivyo yari ishinzwe bivuye ku biturire, gutyo iba itanguje inkinamico y'abiyita abatavuga rumwe na leta. Iyo migambwe yose iri mu kwaha kwa Maduro igashaka guhuma amaso amakungu yiyita iyi murwanya, yavuze ko atagisivya izo kwitabira amatora y'abashinga amateka ategekanije mu kwezi kwa 12. Ubushikiranganji bujeje iby'ubutunzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubw'ibyo bukaba bwafatiye ibihano abagirwa no gukorana na Maduro mu mugambi wiwe wo kwambura abanyevenezuela uburenganzira bwo kwitorera indongozi biciye mu matora yizewe. Abafatiwe ibihano nk'uko biri mu itegeko nimero 13692 ni José Barnabé Gutiérrez Parra, mwene wabo Miguel Antonio José Ponente Parra, Guillermo Antonio Luquez Osorio, Jaime José Bucharane Paraguane na Williams José Benevedis Rondon. Umushikiranganji ajejwe vy'ubutunzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afata ivyo bihano yagize ati: "Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracahagaze ku cemezo cayo cuko Maduro n'abamushigikiye bose bobazwa ivyo vyose bagirizwa, gutyo abanyevenezuela bakabona amatora atunganijwe mu mwidegemvyo kandi yizewe." Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gusozera twababwira ko zishigikiye Perezida w'imfata kibanza Guaido afatwa nk'intwari mu vya demokarasi no gutuma Venezuela yongera kurangwa n'iyo demokarasi.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi, mbashimiye cyane ko mwagumanye natwe. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe. Murakarame.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.